Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi radio mukunda. Kuri uno munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2017. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ntabwo umwe niwe wiga, abandi ntabwo biga barica. Papa aba yarapfuye nuko ngo ndishyura primaire.
Primaire se kubavuga ko ari ubuntu wishyuraga iki?
Ya, nishyuraga 2000 ngo nagahimbaza musiki ngo n'iki nuko bakaduca 2000.
Uyu ni umwe mu babyeyi b'abana baheba amashure kubera amafaranga basabwa n'ibigo bigamwo, kandi ishure ryitwa ko ari ku buntu mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ikigega c'isi Fonds Mondial cyahagaritse imfashanyo caha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'abo mu mugambwe wa FDU inkingi mu Rwanda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere ku makuru avugwa muri Kenya. Amakuru adushikiriye mu kanya ni itanga imihoho ry'umwe mu bagize umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Kenya. Umukenyezi Roseline Akombe ni ryo zina ryiwe mu rwandiko rugaragaza ko yateye ko umukono ku itariki ya 17 z'uku kwezi, no kuvuga ejo ku munsi wa kabiri. Avuga ko atabandanya yihanganira gukorana n'umurwi kubwiwe ari wo udindiza ibintu mu gihugu, ari wo kandi intandaro y'uruhagarara rwa politiki rufatiye ku matora kwibonekeza muri ico gihugu. Ibindi mu byo avuga ko bimutumye atanga imihoho ni mu biganiro biza gukurikira. Muri Kenya kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa kabiri ejo barahagaritse imyiyerekano igamije gusaba ihindurwa ry'abagize umurwi ujejwe gutunganya amatora. Mu itangazo yashikirije ejo nyene, Raila Odinga umukuru wabo yavuze ko babikoze kugira bibuke abantu babo batatu bishwe barashwe muri iyo myiyerekano mu minsi iheze. Ibigiye gukurikira yari ubitangaza ejo nyene. Urunani NASA ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rumaze indwi zitatu mu myiyerekano isaba umurwi utunganya amatora kugira ibyo uhinduye mu bawugize kugira ubashe gutunganya amatora ataho ahengamiye atekanijwe ku itariki ya 26 z'uku kwezi kw'icumi. Iyo myiyerekano yagiye iraburizwamo n'igipolisi inyuma yaho ku igenekerezo rya 12 z'uku kwezi leta ifatiye itegeko ryo kuyibuza mu bibanza bikorerwamo imirimo y'ubudandaji mu bisagara bya Nairobi, Mombasa hamwe na Kisumu. Leta ya Somalia itangaza ko yahagaritse ibikorwa byo kurondera no gutabara inyuma y'iminsi itatu irenga habaye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu baharugwa mu majana i Mogadisho. Abdurrahman Omar Osmani, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri Somalia, yatangaje ejo kuwa kabiri ku bitigiri by'abafuye z'abafise amajana 281 n'umwe hamwe n'abarenga 300 bakomeretse, ariko ivyo bitigiri ngo birashobora kwiyongera. Avuga ko hari abashobora kuba bafiriye mu miryango yabo yahisemo kubatwara inyuma y'igitero, bamwe barembye cyane abandi bakomeretse bikomeye. Leta iracegeka ico gitero ku barwanyi b'umuhari wa Al-Shabaab, naho gushika ubu hakiri agacerere kuwa bikoze. Amakungu kuri uyu wa kabiri yari akibandanya kurungika imfashanyo i Mogadisho mu gihe amavuriro ariko agerageza kuvura ibikomere by'abaharurwa mu majana bakomerekeye muri ico gitero. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya, Qatar, Djibouti byararungitse imiti n'abaganga biranafasha no gutwara abababaye cyane kuvurirwa mu bihugu byabo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yasavye ko basirikare baboni muri Centrafrica bongerezwa abandi amajana 9 kubwo bwicanyi bwongeye kwiyongera ibibiri muri raporo yashikirije jo ku munsi wa kabiri abagize akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi. Guterres abicishije mu abishikirije mu gihe agiye mu minsi iri imbere kugendera ico gihugu ca Centrafrica. Urugendo ruzoba rubaye urwa mbere azoba akoze azoba agendeye inteko za ONU ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro kuva ashikiriye ayo mabanga mu kwezi kwa mbere. Kubwiwe ngo abo basirikare asaba kongereza ntibazobasha gukingira abasivile bose mu gihugu, ariko ngo bazoshobora kunyaruka gutabara mu gihe abanyagihugu bazoba batewe n'imihari yitwaje ibirwanisho. Mwamenya ko mu gihe abo basirikare bokwemezwa bazoba bagiye kwiyongera ku bandi barenga gato 10,000 basanzwe muri ico gihugu. Amakuru yisanganya abapilote babiri b'inteko za Emira Arabe Uni barafuye mu isanganya ry'indege barimwo muri Yemen. Ibyo byatangajwe kuri wa kabiri n'ikinyamakuru n'ibinyamakuru by'i Abu Dhabi. Iyo ndege yakorotse ku mvo z'ubuhinga bw'ivyuma nk'uko ibyo binyamakuru bibandanya bishikiriza. Emira Arabi ni kiri mu bihugu biriko birafasha mu ntambara muri Yemen birongowe na n'igihugu cya Arabia Saudite.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Ubu naho umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ikigega cy'isi Fond Mondial giherutse gufata ingingo y'ukwaka ubushikiranganje bw'amagara y'abantu itunganywa ry'amafaranga gifashisha Burundi. Icyo kigega cyagiriza ubwo bushikiranganje ko bwakoresheje nabi imfashanyo yacu. Amafaranga y'ikigega cy'isi yafasha mu kugwanya sida, malaria n'igituntu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ibujumbura.
Mu bisanzwe amafaranga y'ikigega cy'isi yatunganywa n'igisata cy'igenga kiri mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ikigega cy'isi cyagize ico gisata ko cyatunganyije nabi aya mafaranga mu bijyanye n'ikoreshwa ryayo hamwe no gutanga amasoko. Icyo kigega kivuga ko ingaruka mbi kwabaye kudakoresha neza amafaranga mu gihe cyagenywe. Akarorero imiliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika mu yagenewe Burundi ntizoba zirakoreshwa gushika mu mpera z'uyu mwaka w'2017. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida Josiane Nije imbere ni watungwa gatoki kuba intandaro y'ikora nabi y'ico gisata. Yagizwe amakosa arimo gukura abakozi habonyanzwe amategeko kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa by'ico gisata kirahe imfashanyo y'ikigega cy'isi kwihagira imiduga y'ico gisata n'ibindi. Mu kiringo cy'imyaka 3 imbere rero igisata cya ONU kigeri w'iterambere PNUD nicyo kizotunganya ikoreshwa ry'amamiliyoni 72 y'amadolari y'Abanyamerika. PNUD izotegezwa gukorana n'amashyirahamwe yandi yigenga yo mu gihugu mu gushyira mu ngiro imigambi ahanini yo kurwanya sida, malaria n'indwara y'igituntu. Ishyirahamwe ya NSS rifasha abagendana umugera wa sida n'abayirwaye ryabwiye ijwi rya Amerika ko ibyo bakorwa byose hakwiye kwiyumvirwa imbere ya byose abagwayi bigakorwa ku neza yabo, ibyo bakenera bikabashikira ku gihe atantambamye. Ineza y'abagwayi nayo n'urwego abagwayi bavugiramo SEMABU rwifuza. Size habana bakize ajeje kumenyesha makuru muri SEMABU.
Ubushikanganji bw'amagara y'abantu bogerageza by'ukuri bakegera amashyirahamwe bagakorana neza ntihabe agashavu ntibabone ko kigega cy'isi yose kibakuye kububasha. Ni nacyo gituma nsubiye gusaba muri SEMABU ko ubushikanganji bw'amagara y'abantu bwo kwegera amashyirahamwe bagakorana bigiye kuba ngombwa imigambi bakayikorera hamwe, maze mbere je ndabona ko bizoshikira cyane abanyagihugu hazuwamo akarusho hamwe ubushikanganji bw'amagara y'abantu bovyifatamo neza bikwegera amashyirahamwe bagakorana. Nayo mashyirahamwe hamwe babona harimo abahinga bakabegera bakabafasha bagategura imigambi kuko ni ku neza y'Abarundi abatwara amashyirahamwe n'Abarundi, kandi kigega cy'isi yose cyashyize muri PNUD. PNUD nayo ni ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'iterambere, nibaza ko batazoshyira kure kijyanye n'amagara y'abantu.
Naho afite umwizero habana bakize ntabuza n'amakenga.
kigiye ukurikira twese tubona n'ingorane zishika kuko nkuko umuntu wagaruka akabivuga urya muhora ikigega cy'isi yose gisubiye gufata yo gukorana na PNID PNID nayo ikazoca itanga ifashi ajya amafaranga ifashi icyuma yandi mashira hamwe tubona ko hazoba uguteba kandi n'abantu batabimenyereye twebwe icyo tubona ni ngorane uravye nk'ingwara ya malaria hama uravye sida ukaraba ni ngwara y'igituntu ni ngwara mu kirengi cyacu umenga ni ngwara zisoni ni ngwara zikomeye twe turafite ubwoba ko hamwe ibyo bitogena neza izo ngwara uravye n'ubukomezi bwazo kandi gutwara uburyo bwinshi abagwayi urushiza kugira ingorane
muri semabu hari n'ikindi kintu kibabaza kurusha
birababaje birateye agahinda uravye ukuntu byari bimeze ubishikanganje umwe bumwe tugenda twumva ku maradiyo ababurongoye basigura ko bafite ingorane y'ababayeri canke ingorane z'uburyo umviriza ubishikanganje bw'amagara y'abantu bwo bwari bwagirwa amahirwe kuronka amafaranga butashiye kuyakoresha no gutanga amaraporo ku gihe habaye ingorane z'abahinga kuko yaba hari vyukuri kandi rero ikintu giteye ni isoni ni ikintu kibabaje ni ikintu giteye agahinda haba abakora mu bushikanganje yaba umushikanganje wenyine ubwiwe si bashasha muri kajya kazi barafite experience biboneke ko tubona umenga bari kubuzi ariko batari kubuzi dusavye rero ko iyo ngwane tosubira kuba hoba abahinga vyukuri bategura imigambi no gushikana amaraporo ku gihe kuko nico baheruka z'igihugu nico leta yabahereye akazi
mu kiringo cy'imyaka 14 ikigaga cy'isi kimaze gutanga ifashanyo y'imiliyoni 275 z'amadolari y'abanyamerika ku Burundi mu gufasha mu bisata byo kugwanya indwara za sida malaria n'igituntu gushika ubu ubushikanganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ntacyo burashikiriza kuri iyo ngingo y'icyo kigega ariko imbere yo kuyanga ingifatwa umushikanganje aburamutwa Josiane nije imbere yari yatanze nk'umuti kw'ayo mafaranga yotunganizwa mu biro by'iwe bwite Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu karere k'ibiyaga binini wasohoye ubushakashatsi bwerekana ko abana 60% baheba ishure bitewe n'amafaranga bakwa ku ruhande n'ibigo by'amashure biga ko kandi byitwa ko kwiga ari ku buntu mu Rwanda ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari bugaragaza ko amafaranga asigaye yakwa abanyeshuri ari ku ruhande adatahure n'amafaranga y'ishuri atobana 60% bava mu ishuri madamu Moise Vestine umuyobozi wungirije w'uyu muryango wakoze ubushakashatsi agaruka ku nyito z'amafaranga asabwa abanyeshuri
mu bushakashatsi twakoze twasanze abana benshi barimo guta amashuri kubera kwakwa ayo mafaranga wabaza barayaka kubera iki nk'uko mwabyumvishije ngo igitenge cya mwarimu ibintu ibyo ariko umwana ntago byumva rero kugira ngo akomeze ishuri ugasanga arimo ararivamo bitewe n'amafaranga yakwa ibitwara amafaranga muri rusange abanyeshuri bakwa ni kuri abavuga ngo agahimbaza musi ku mwarimu ugasanga imipira bayishyizeho ibiciro birebire birengeje ubushobozi bw'umwana
mibare yashyizwe hanze na minisiteri y'uburezi igaragaza ko umwaka ushize abanyeshuri bagera kuri 5.7% mu banyeshuri 500,000 bigaga mu mashuri yisumbuye bataye ishuri ni ukuvuga bakabaka 30,000 mu mashuri abanza aho abanyeshuri bangana na 14% muri 2,200,000 bigaga mu mashuri abanza nibo bataye ishuri ni ukuvuga bangana n'300,000 ibigo by'amashuri bikunda guhakana ko nta mwana n'umwe wigeze uta ishuri yubajije abayobozi babyo nanyarukiye mu kigo cy'ishuri ribanza cyubatswe mu murenge wa Masaka maze nganira n'umwarimu nahasanze yanyemereye ko buri gihembwe abana yigisha bagenda bavamo buhoro buhoro uwo mwarimu kazi wafite ubwoba bwo kumpaya amakuru yavuze ko mubanije na barenga yigisha ashobora gusanga haravuyemo abagera ku 10 umwaka urangiye gusa ntiyashatse ko namufata amajwi kuko yahise anyohereza ku buyobozi bw'ikigo wirenza ararahira avuga ko mu banyeshuri barenga 200,000 ayobora nta n'umwe wigeze ati ishuri byabaye ngombwa kujya kubaza abaturage begereye icyo kigo cy'ishuri maze ntarakora na metero 5 mpura n'umubyeyi wantangarije ko mu bana batatu afite babiri bavuye mu ishuri batarangije kubera amafaranga bagiye bakwa atari minerivari
Nyamasaka
ufite abana bangahe
batatu
bariga
ntabwo umwe niwe wiga abandi ntabwo biga baricaye papa aba yarapfuye nuko ndishyura primary
primary se kubavuga ko ari ubuntu wishyuraga
iki ya nishyuraga 4000 ngo nagahimbaza musiki ngo nibiki nuko akaduca 4 primary nyine batanga ibyo 4000 ariko secondary batanga amafaranga arenze nibara yatwaka w'imfura yigaga iriya 9 iyi 9 rero nayo urazi ko itanga amafaranga menshi
angahe zeyi
natangaga 35,000
byizize
sinzi ko baratwakaga nyitwatanu yaricaye bose baricaye
uwo bana bawe bose bicaye mu rugo
bicaye nk'ubu ndi mu nzu nkodesha 10,000 ariko nta bushobozi iyo bashyize mu cyiciro cya gatatu ndagenda nk'ayo babwira muri kangu tuzabireba ngugongo tuza kugusura nategeze ko bansura narabibuze
impamvu zinyuranye zagiye zigaragazwa mu biza ku isonga mu gutuma abana bata ishuri izibanze ni zagaragajwe n'ubushakashatsi aho amafaranga yako ku ruhande n'ibigo by'amashuri byihariye 60% mu bituma abana bava mu ishuri ibindi byerekanywe ni ukutumvikana mu muryango ababyeyi benshi ugasanga batabara neza bigatuma abana bigira gushakisha imibereho bakiri bato haza kandi impamvu z'ubukene nazo zituma abana benshi bananirwa kwiga bashonje umwarimu wigisha mu mujyi wa Kigali yambwiye ko iki kibazo bakibona buri munsi
wenda atamashuri kubera ko kuko hari imiryango myinshi y'abakene yaburaye agasiba cyo gihe rero kuko inshuro nyinshi umwana arasonza akikubita hasi mwarimu kikora kuri kwa dufaranga twawe duke ukajya kumugurira irindazi amata gakombe k'amata
murababona no mujye kigari umwana
inzara
imwica
ikamwica pe ariko si benshi bata amashuri
politike ya leta y'u Rwanda igaragaza ko abana bose bigira ubuntu mu mashuri abanza kugeza mu yisumbuye ariko amafaranga agenda yako ababyeyi ku ruhande ashyirwaho mu buryo bunyuranye bitewe n'ikigo ni bimwe mu binaniza abana b'abakene bakava mu ishuri batarangije Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika i Kigali
tukiri mu Rwanda Sentare Nkuru y'u Rwanda yasubiriyemo urubanza rwerekeye ifungwa cyangwa ifungurwa ry'agateganyo ku banyamugambwe ba FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abo nabo baburana ku byaha byo gushinga umugwi w'abagwanyi no kugerageza kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda muri iki gihe ibyo byaha barabihakana bakavuga ko bihagaze kuri politiki Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Mu rukiko abaregwa bose uko ari 8 bongiye kugaragara bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa bumwe yitwaje impapuro ziriho imyanzuro ishyigikira ubujurire bwe ku cyemezo kimufunga by'agateganyo mu minsi 30 banenga icyemezo cy'urukiko rwa mbere barwanashyaka bishyaka FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemeye gukorera mu Rwanda barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha umukurikiranye kuko ari umuyobozi wa FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Mu magambo yati n'ubutegetsi bumaze kubicyamamare mu guhiga batavuga rumwe nabwo ikigenderewe no kutuvana mu kibuga cya politiki yanenze ku rukiko rwa mbere rwamufunze ruvuga ko atanga amafaranga yo kujya gushinga umutwe w'ingabo utemewe rutagaragaza uburyo yaba yarayatanzemo yavuze ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 igipolisi kinjiye mu rugo rw'abarwanashyaka mu buryo butemewe n'amategeko kihafatira ibyo cyasanze byose birimo n'inyandiko z'ishyaka kirangije kibata muri yombi binyuranye n'amategeko yavuze ko ishyaka FD yuretse kuryitiranya n'umutwe w'iterabwoba bihabanye n'ukuri kuko ngo riharanira demokarasi mu nzira z'amahoro n'ibiganiro ku barwanashyaka ashinjwa ko bavuganaga kuri telefone ndetse bamwe muri bo bushinjacyaha bwemeza ko bamaze kuva mu gihugu bajya mu mutwe w'ingabo muri Congo ntabemera akavuga ko umucamanza yirengagije ko kuvugana kuri telefone n'abarwanashyaka bitagize icyaha bwana Janvier Twagira Yezu wamaze kurekurwa by'agateganyo umukangurambaga wa FDI inkingi ku rwego rw'igihugu aramufata nka maneko Fabien Twagira Yezu aravuga ko yita maneko ya polisi yoherejwe n'ishami rya polisi rishinzwe ubutasi kugira ngo aneke ishyaka uyu warekuwe yemeza ko yarazi ko hari umugambi ko abarwanashyaka ba FDI bari kujya gushinga umutwe w'ingabo atari yakamenya amakuru yawo neza ahita afatwa aburana mu rukiko rwa mbere bwana Papias Ndayishimiye yabwiye umucamanza ko igipolisi cyamukoreye yica urubozo kugira ngo abashe gutanga amakuru yavuze ko yafatiwe Rusizi ashaka kwerekeza muri Congo ko Fabien Twagira Yezu yari yamuhaye amafaranga y'ingenda namurangira uduce yari bushyikiremo icyo gihe yumvikanye mu rukiko abwira ko igipolisi cyamugejeje inyabugogo kimwambika ibintu mu maso kimutwara atabona kimubwira ko nadatanga amakuru neza kimuca umutwe imbere y'umucamanza mu rukiko urukiko rukuru rwego yabwiye urukiko ko kubera iyicarubozo yakorewe yemeye ibyo bamutegetse byose, yavuze ko yakubishwe bikomeye kandi ko n'ubu inkovu zikigaragara. Yabwiye urukiko ko icyakozwe ari ibinyoma mucyo yisi tekinika rigamije guhimbira abaregwa ibyaha. Yavuze ko igipolisi hamwe cyavugaga ko cyamusanganya amadolari 55 ubundi 600, ibi ngo barabyandikaga barangiza bakamutegeka kubishyiraho imikono. Avuga ko bamubajije niba aziranye na Boniface Twagirimana na Fabien Twagirayeza arabemerera. Ati bambwiraga ko ngomba kwemera ibyo bambwiye kandi ko bakeneye babazi. Maitre Gatera Gashaba n'ubunganira bwa urukiko rukuru ko kugeza ubu bigaragara ko bafunzwe binyuranije n'amategeko abishingiye ku kuba igipolisi cyarabafashe nta nyandiko zibata muri yombi kibahaye. Yavuze kandi ko cyumvise amajwi yabo kuri telefone bihabanye n'amategeko. Uyu munyamategeko aravuga ko umutwe wa gisirikare mu cyiswe P5 ubushinjacyaha bubare gutabaho, ahubwo ko P5 ari ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, arimo PS imbera kuri afite intego yo gufata ubutegetsi mu mahoro. Aravuga ko nta mpamvu zikomeye asanga umucamanza wa mbere yashingiyeho afunga abo buyunganira. Maitre Antoinette Mukamusoni nawe yabwiye umucamanza ko FDI inkingi ari ishyaka rito rikiyubaka kandi ko rizakura nk'ayandi mashyaka yose ari mu butegetsi, bityo ko kuba muri iri shyaka bitagombye kwitwa icyaha. Yavuze ko ubushinjacyaha batwerera gufatanya na FDR umutwe witwara gisirikare urwanya leta y'u Rwanda. Abanyamategeko n'abaregwa basabye umucamanza gusuzumana ubushishozi imyiregurire yabo maze agazatesha agaciro icyemezo cya mbere bagasohoka mu buroko by'agateganyo. Ubushinjacyaha busubiza ku mpamvu z'abaregwa buvuga ko hari impapuro za ngombwa ziri muri dosiye zigaragaza ko bafunzwe byubahirije amategeko, abaregwa bagombye kuba bagaragaza ko zitarizo. Ku ifatira ry'ibintu bitandukanye ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe mu buryo bwa nyabwo kuko igipolisi cyari gifite icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru. Naho iri yicarubozo rigarukaho n'abaregwa uruhande ruhanganye rukavuga ko bagombye kubitangira ibimenyetso kuruta kubivuga mu magambo gusa, kuko abaregwa baremeye ibyaha mu nzego z'abanje bakabihakanira mu rukiko. Ubushinjacyaha buravuga ko nta shingiro bifite. Ku cyiswe P5 buvuga ko kigamije gushyiraho umutwe w'ingabo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko uwo mugambi mubishuhari koko. Buravuga ko niyo abaregwa bavuga ko ari ihuriro ry'amashyaka 5 hakabonekamo RNC byayo bizwi mu gihugu, bwagize buti RNC ya General Kayumba irazwi n'ibyayo hano mu gihugu haburanishijwe urubanza rwa Kizito Mihigo, byose ni RNC yari ibiri inyuma mu mugambi wo gutera amagrenade hirya no hino mu gihugu, barashaka gusubiza igihugu mu icuraburindi. Umushinjacyaha yavuze ko abarwanashyaka ba FDI inkingi nubwo baba barafunzwe binyuranije n'amategeko, iyo umucamanza asanze bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome amategeko amwemerera kubafunga. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo bukanonosora dosiye bukayishyikiriza urukiko bakazategereza urubanza mu mizi. Aba barwanashyaka baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda, barimo Vice Perezida wa mbere Bwana Boniface Twagirimana ukunze kumvikana atarya umunwa mu kugaragaza ibitagenda mu butegetsi. Ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza niba yarekura cyangwa se yakomeza gufunga by'agateganyo abaregwa. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mwagiteguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Agiye kudusobanurira ibyerekeye DV Lottery, yerekeye uguhabwa uburenganzira bwo kuza kuba no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri tombola. Tumutega amatwi.
Ngaramutse neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye amatariki ya tombola ngaruka mwaka itanga uruhushya bita Green Card bwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Bwa mbere tombora y'uyu mwaka the DV29 yatangiye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 10, ariko abantu bose bagiye ku rubuga rwayo wazitatu.dvlottery.state.gov basangagaho ubutumwa buvuga ko idakora kubera ko iri mu bikorwa byo kuyisana. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ubundi butumwa kuri urubuga buvuga ko kurusana byarangiye kuzuza bigatangira bundi bushya guhera kuwa gatatu tariki ya 18 y'ukwezi kwa 10 saa moya y'ijoro ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda bizarangira kuwa gatatu tariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2017 saa moya y'ijoro ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda nta gaciro bigifite abari bujuje hagati muri ari amatariki bashobora kongera kubikora ntibizafatwa nkaho basabye kabiri kuko ubusanzwe ugomba gukora tombora rimwe gusa buri mwaka none rero abari bujuje hagati y'itariki ya gatatu n'iya 10 y'ukwezi kwa 10 ntimugire impungenge nimugende mwongere mwuzuze nimba mubishaka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabasaba gusa kujugunya nimero mwari mwahawe mbere mukimara kuzuza yabaye imfabusa byose no kubitangira bundi bushya ni ukuvuga no kuri buri muntu wese uwo ari we wese ibizuzuzwa hagati y'itariki ya 18 y'ukwa 10 n'iya 22 y'ukwa 11 nibyo byonyine rukumbi bizahabwa agaciro urubuga rwa internet byuzurizweho ni wazitatu@developery.state.gov kuzuzaho ibyo usabwa byose n'ubuntu kugerageza amahirwe bikorerwa kuri internet gusa iyo wujuje neza rero ubona nimero yandike uyishyingure neza niyo uzakoresha umwaka utaha guhera mu kwezi kwa gatanu kugira ngo urebe ko watoranijwe nabyo uzabikorera kuri internet ku rubuga rwihariye Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageneye tombola ya Green Card wazitatu@developery.state.gov nimwigeragereze rero mugira amahoro n'amahirwe murakarama mwari kumwe na Thomas Kanyange
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashikirije ijambo mugwi w'abategetsi b'ibihugu vya muri Afrika mu rugendo aherutse kugira ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York yababwiye ko yifuza gukomeza gukorana mu byerekeye butunzi n'ibihugu byiyemeje ku byerekeye kwigwanako no gushyiraho uburyo butuma abanyagihugu baronga ubuzi mu karere ka Afrika no muri Amerika akarere ka Afrika gafise ibintu byinshi bishobora kugirira akamaro abagira imirimo y'ubudandaji Afrika ifise amasoko akomeye 10 mu bihugu byo ku isi aho butunzi bwiyongera byihuta bikomeye biri muri Afrika Perezida Trump avuga ko kwiyongera k'ubudandaji n'imitahe by'Abanyamerika biciye mu mahinguriro atandukanye harimo uburimyi amasoko ntanga nguvu gutwara abantu n'ibintu amagara y'abantu gutembera n'ingenzi bizohindura kurushiriza ubuzima bw'abanyagihugu mu karere ka Afrika ikigo cya Amerika kijeje imigambi y'iterambere y'iki kinyagihumbi kiyobowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika kizakiriko kiriyumvira gushira imitahe y'imiliyoni ibihumbi n'ibihumbi by'amadola mu gihugu cya Cote d'Ivoire Igihugu cyagize intambwe zikomeye mu gutunganya neza inzego z'ubutunzi. Perezida Trump avuga kandi ko bizeye ko amashyirahamwe y'ubudandaji yo muri Afrika nk'ishyirahamwe SASO rizokwiyumvira gushyira imitahe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isosiyete SASO riko ryubaka ihinguriro ry'ibitoro muri Leta ya Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bizotuma haboneka ubuzi butari buke bushasha muri Amerika. Amerika izobandanya kandi gukorana n'ibihugu bya Afrika ku migambi ikomeye ijanye n'amagara y'abantu. Kuvyerekeye gutorera inyishu intambara mu karere ka Afrika, Amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu byo muri Afrika n'amashyirahamwe nk'umuryango w'ibihugu bya Afrika mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi, kugwanya iterabwoba no kwishyura ku bubabare bw'abanyagihugu. Imigwi y'iterabwoba nka Leta ya Kiislam, Al-Shabaab, Boko Haram na Al-Qaeda ibandanya kugeramira n'ibihugu byo muri Afrika. Amerika irishimiye gukorana n'ibihugu byo muri Afrika mu mugambi wo kurandurana n'imizi ibibanza abagira iterabwoba binyegezamwo kuzibira amayira bakoresha kubijyanye n'amafaranga no kwerekana ko ivyiyumviro vyo migwi bitagira ishingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikurikirana ubwicanyi n'uruhagarara bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani yo mu bumanuko aho ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni bugeramiwe. Perezida Trump avuga ko guhagarika ububabare bw'abo bantu bizosaba umugambi w'amahoro uyobowe n'abanyafrika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe Nikki Haley azoja mu karere ka Afrika kuganira uburyo bwo gutorera inyishu no kwirinda intambara zibera mu karere ka Afrika. President Trump avuga ko Amerika yemera ko ibihugu birangwa n'ubwigenge na demokrasi arivyo biba biha umunezero n'iterambere kurushiriza abanyagihugu bavyo harimwo na karere ka Afrika.
Aoni na ho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri mikro ya Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma, turashimiye na Fatuma Karala Limaske dufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije. Tubifurije umunsi mwiza mu bandanye mwumviriza Radio Mukunda Ijwi ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.